Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe njuti bakunzi muteze amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe mu ngingo nkuru nkuru.
Usubiye ntango aboneka ibibazo cyane ikibazo kinini kiboneka cy'abanyeshuri ari benshi imyaka ya mbere. Imyaka ya mbere ishuri nshingiro ni imyaka ya mbere nyuma ishuri nshingiro.
Uyu ni Egide Ngendambizi arongoye igisata c'inyigisho mu ntara ya Cibitoke mu Burundi asigura igituma hari gitigiri c'abanyeshuri murengera amashuri yo muri iyo ntara. Iyo nkuru co kimwe niyabajeje intwaro n'amagara y'abantu bahagurukiye ikibazo cakorera mu ntara ya Makamba turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze makuru ijwi rya Amerika ribafitiye kuri uno mwanya. Abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro mu ntara ya Makamba ni mu gihugu c'u Burundi bari mu ikoraniro ryo kuraba aho ikiza cakorera kigeze muri komune ya Nyanzalake y'intara ya Makamba. Buramatari w'intara ya Makamba havuga ko ashimishwa n'uko iriko iratuzwa, hagasaba abajejwe gutanga amazi ku banyagihugu gukorana umwete kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi. Umenyesha makuru wacu Chris Munezero mu ntara ya Makamba adufitiye byinshi kuri ino nkuru.
Umurindi cyo kiza cyari kizananye wari umurindi munini mwinshi cyane kandi mubi, ariko kugeza no munsi iyo ngwara yagerageje gusubizwa inyuma.
Igikoraniro ryabereye ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika muri komine ya Nyanzalac yahaye umwizero abari bagitavye bagizwe n'abajeje intwaro, abajejwe amagara y'abantu mu ntara, ishyirahamwe Croix Rouge, ishyirahamwe Regidezo rijeje gutanga amazi, hamwe n'igipolisi kijeje kugwanya impanuka. Kukaba nkako haraciye ukwezi habonetse muri zone mvugo ya komine Nyanzalac umugwayi wa mbere yagwaye indwara ya korera. Uwo nawe ni umurovyi yaravuye mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hahavuye haboneka abandi bagwaye muri iyo zone nyene no mu gisagara ca Nyanzalac abagwayi tutamenyesheje ugitigiri. Abarovyi twavuganye bamenyesha ko kubera amazi ya Tanganyika atari meza bakoreramwo bari mu babangamirwa n'iyo ngwara. Bamwe muri bagenzi babo bari ku musego
bavuze ko hafashe nyambara y'abatatu bari mu mbugo uko kugira n'ahantu hashikira abantu benshi ariko kandi kurana n'ikintu cyandukira abantu ashoboye kuva kandi se bakorera ngo bafashe n'umunsi ngo acagwa n'umunsi hafashe ko bafashe imigera ya korera akavaho mu mbugo akagera akagenda mu kurangura nk'abonga ugasanga yandukije abandi barabarovye batari bake rero bashikira ahantu bakaramukanya n'inge bagasangira ugasanga yanduje ubundi koko abe humumbo sabanga nabe ujumbara sho kwizana sanga mu Kongo akasikara mu chamugenzi we sanga akasanga ibyinge sanga girano sanga ayanduye.
Gad ni ukuri buramatari b'intara ya Makamba amenyesha ko gushika ubu atamugwayi arahitanwa na korera mu ntara rongoye, agashima ko iyo ngwara iriko iratuzwa.
Ubu twa dufata izindi ngingo ruhasha kugira ngo tukiza ntigisubire kuvugwa muri no komine.
Abagwayi bamerewe gute?
Bo abagwayi batubye yuko yo bari nk'umwe niwe yo asa n'uriyo, ariko abandi bose bari bafashwe bose baravuwe barataka kuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya kiza ro nyanganda sida baragerageje kuca batanga imiti.
Izo ngingo ruhasha ziriko zirakurikizwa mu kugwanya indwara ya korera aho muri komine ya Nyanzalac harimo na cane cane kuronsa abanyagihugu amazi meza muri iki gihe cici abakenye, kugwanya ububare bushingwa butagira utuzu twa sugumwe, hamwe n'urudandazwa mu mabarabara rw'ibifungurwa biribwa bitaronzwe. Kugabura matari w'intara ya Makamba inguvu ngo zoshigwa mu gukurikiranira hafi abarovyi n'ababa ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika.
Twababwiye yuko ubwa mbere na mbere ko kizira koga mu mazi ya Tanganyika, ubwa kabiri ko kizira kuyanywa kuko ntaba asukuye, ubwa gatatu ko kizira kazirizwa kumeseramwo impuzu zicafuye umuntu bwo kugira ngo dukingire abene gihugu. Ikindi nacyo nuko bonyene abarovyi bogerageza bagakwirikirana uruja n'uruza kw'abarovyi.
Igikorwa cy'uyu munsi cabandanije mu gisagara ca Nyanzalac aho buramatari w'intara ya Makamba yugaje uburiro n'ububare 20 bufise isuku ridakwiye aho hari ku isoko nkuru ya Nyanzalac no muri quartier Swahili. Chris Munezero i Nyanzalac kubwijwe rya Amerika.
Arakenu yumenye shamakuru watu Krisi Munezero tukiri kumakurio Muburundi na inabitre kumasonga hibitigiri vya wanyeshwe numurengera mashure yintango na yisumbuye munhara ya Cibitoke ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara bwabwi yumenye shamakuru watu Evariste Nzikobanyanka kwa ari nabana badafisa aho bigabicaye.
Inyuma y'inga rimwe n'igice umwaka w'ishuri wa 2017 ushiri wa 2018 utanguye mu ntara Cibitoke hibonekeza ibitagenda neza bitari bike ku mashuri amwamwe yaba mato mato canka yisumbuye ari ku migwa mikuru y'amakomine n'intara hibonekeza ubwinshi bw'abanyeshure. Ejide Ngendambizi arongoye igisata c'inyigisho mu ntara Cibitoke yabwijwe rya Amerika igituma abanyeshuri ba benshi mu masomero
ubusi w'intango aboneka ibibazo cyane kibazo kinini kiboneka cy'abanyeshuri ari benshi imyaka ya mbere. Imyaka ya mbere ishure nshingiro ni imyaka ya mbere nyuma ishure nshingiro. Tanzwe bikava ku buntu abantu bagwira mu gihugu gusumba uko amashuri angana. Abanyeshuri bagwiriye aca haza ubukene bw'intebe, bw'ibitabo, ibirasi bikaga, gusanga mu kirasi harimo abanyeshuri bashika 18, abo ni benshi kubije manorome dukorera ko abo ni benshi.
Ingaruka zituruka ku bwinshi bw'abana mu masomero si nziza ku ishuri nshingiro rya Karurama ya mbere ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke. Hari abanyeshuri batagira intebe bicarako, bamwe biga bahagaze abandi bakicara hasi.
Twarwicara dugundana nako n'umuntu yo kwandika kandi twadugundana ikibanza ni gito. Yasabye izindi ntebe ahubwo nyinshi kwa umuntu yicare ku ntebe na muntu agomba yicara hasi.
Bizanezereje ko twabuze aho twicara. Kandi dukeneye badufashe intebe n'ibitabo byo kwigiramo. Ntibizotworohera kwiga cyane kubera turaruha duhagaze, dukeneye aho twicara n'ibitabo twigiramo.
Abraham Ntungirabansi ni umuyobozi w'ishuri nshingiro rya Karurama ya mbere yemeza ko ibibazo abanyeshuri bafise abizi kandi bifise n'ingaruka mbi mu bijanye n'ubumenyi.
Twe dufise ikibazo cy'uko twasanze dufise abana benshi cyane, amasomo ni make, turwanye dushobora kwakurikirana neza. Umenye bwabo nk'akarorero mu mwaka wa kane dufise abana bashika amajana atatu bigira mu kirasi kimwe, uvuga ko umugumwe usanga urimo abana barenga 150. Mu mwaka wa gatanu nuko nyene, mu mwaka wa gatandatu dufise kirasi kimwe n'abana amajana 210, uvuga yuko umugumwe ufise abana bashika 105. Mu mwaka w'indwi hoho kwararengewe, uvuga ko gushya ku ino saha dufise abana 146 n'ikirasi kimwe n'intebe indwi, kuko intebe zimwe zavunaguritse twabuze inyenzi dushobora kubikora twarengewe.
Uwo muyobozi afise icyo asaba abajejwe gutorera umuti mu maguru masha iyo ngorane yibonekeje mu ntango z'umwaka w'ishure.
Bagomba dusabe abaduserukira abayobozi baba b'indero mu ntara cyangwa ibyo b'intwaro yuko bogira icyo bakoze kugira ngo n'abana b'igihugu nabonyene bige nk'abandi, kubera ko mu yandi masomero nubwo ari benshi abigisha bari ku kivu mugabo mwaka w'indwi natutangira kwiga, kubera ko ntafise aho bigira ni bibeshi cyane, ntabwo naho bicara nta ntebe dufise nta masomero dufise.
Mu baterwa kamo ubwa mbere harimo umuyobozi w'inyigisho ku rwego rw'intara Cibitoke Ejide Ngendambizi avuga bimwe mu vyimirije gushirwa mu ngiro.
Ubu twaraye ukuntu twitunganya kugira ngo kibazo cy'ibitabo bigiye gushika vye mu shingangi kabo cy'intebe n'inyuma makomine hari intebe bakomanze biciye majya mahera ya leta tsinga samire safonik kujyo miseme ntezo boneka mugwa mukurindira abana cha kugukoresha intebe zihari bishobotse ababyeyi bakazongereza natanga intebe ziboneka. Kindi cyari ico cy'ubukene bibirase tukuba duhimiriza ajeje intwaro abene gihugu badufasha kugira ngo ibirase bigwizwe.
Aho mu ntara Cibitoke kandi havugwa abigisha bidoga ko barungitswe kuja kwigisha handi redeploma mu Gifaransa barenganijwe gushika n'ubu bataratonda ku kazi kuva umwaka w'ishuri utangura, abo bagasaba ko iyo ngingo yosubigwamwo. Ujeje ugisata cy'inyigisho mu ntara Cibitoke asaba abo bigisha kuja ku kivi mu maguru masha, agasigura ko amategeko ataho nyanzwe mu gushira mu ngiro iyo ngingo y'ubushikiranganji bw'indero n'inyigisho mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka, tuvenga aho onyerero mu Cibitoke duce tugaruka ku mugwa mukuru w'igisagara cy'u Burundi Bujumbura. Amezi yaba babiri ararumanye hashikirijwe icese amasoko ashika kuri atandatu yasanuwe mu gisagara cya Bujumbura naho ataratangura gukoregwamo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse, ariko araca ijyanini no nkuru. Fidelite, mwiriwe gute Bujumbura?
Ujumbura twiriwe neza, keretse ko imvura ari nyinshi.
Ayo masoko ga Fidelite atandatu yasanuwe aherereye hehe? Hama ni kwerike atarashobora gutangura nk'uko byari bitegekanije?
Ayo masoko akwiragiye ma commune ara uko atatu agize gisagara cha Bujumbura atwovuga commune mukadi hagati mu gisagara commune ya muha iri mu bubana ku gisagara cha Bujumbura na commune ya Nahangwa iri mu rari ku gisagara cha Bujumbura
impamvu atarashobora gutangura nkuko byari bitegekanije nayo
iyo mpamvu muri make ntayo tuzi muri gushika no mango ntiramenyekana ahubwo menye ko akiya mezi yababa abiri ashikije cyese abari ngugaruka mbitse zibonekeza cyane cyane kuba yakoreramo na igimbo ya tasuye
abo yakoreramo bagasaba iki kugira ngo atangure naho umva igituma ataratangura kitazwe
cyane cyane bashyira imbere ingwane bafise aho usanga nk'uyu mvura yatasuye nk'uko ayo masoko ariko barakoreramo ubu yitwa amasoko y'ifata kibanza bisobanura yuko rero utuzu bakoreramo dusanga utuzu udashemeye basanga bamwe bafite amahema abandi bafite utubati two dushaje ahandi ugasanga muri ibyo bibanza nta mivo ihari imvura yari iguye ugasanga huzuye ibyondo ndetse n'abagiye kuyasubiramo ugasanga bagenda badugije amapantaro hanyuma ugasanga ibyo badandaza kubera ubuherezi imvura ugasanga byononekaye ibindi byaboze hagati aho ugasanga rero n'ibyo bibanza birimo ubucafu ibirundo byaho usanga bashyize imicafu itandukanye bivuye muri ayo masoko yari imvura iguye ikivanganizo n'iyo micafu baca usanga bibaye urudubi usanzwe ugaca rwanda hasi n'umunuko
icyo kibazo kibarizwa muri meri ya Bujumbura hari icyo yakubwiye iri kurakora kugira ngo gikemugwe
Ego kubera kumbura ngira ngo hari kirere kibi ntitwashoboye gutora ku telefone urongo igisagara cya Bujumbura byongeye twagerageje no kurondera utiri kumenyekanisha amakuru muri meri ya Bujumbura nabwo ntitwashoboye kumuronka hari igi telefone yacamwo hari igihe batubwira yuko ari mu kibanza cya kure no kuvuga ko tarose nyinshi tomoye ariko gushika kino gihe cyo ngo amenya nuko ico gihe amasoko yashikizwe cyese mu gisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa yari yavuze yuko muri ayo masoko badacamingira mugo nyene ko habanza kwa anza gutunganywa intonde zari basanzwe bayakoreramo hishunzwe n'ibyemezo bazotanga hanyuma kandi ko abantu bazoje kuyakoreramo bazobanza kubakisha ibyuma muri abasoko kugira ngo banze kwanza bakoreremo
urashobora
nta wuzi igituma byatetse
urakoze cyane gose Fidelite ishatse iyo nkuru nkumbure turava tuyigaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma
murakoze nawe
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu. Juge Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu gihindwara ya malaria ibandanya kugeramira abanyagihugu mu bice bitandukanye byo ku isi no Burundi budasigaye inyuma isekeza mu gihugu cyose cyo gutanga imisegetera ryaratanguye ku itariki ya 12 y'uko kwezi turimo rikazorangira ku itariki ya 22 y'uko kwezi nyene mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Dr Tade Ndikumana akaba ari umuvugizi mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida mu gihugu cyo Burundi Muganga Tade yatanguye avuga ukunge n'iryo sekeza ririko riragenda.
Imanze kuramutse ariko baratwumviriza no yanda bashimira kubona mwadutumiye muri kino kiganiro. Nkuko mare mubivuze isekeza ryaratanguye itariki 18 kuvuga kuri uwa mbere ikaba rizohera ku wa gatanu itariki 22. Mutiriko rigenda gute ni ukuvuga yuko mu gihugu cyose abajejwe ubuvuzi kuva ku mavuriro mato mato kuduga mu burere bw'ubuvuzi gushika mu ntara y'ubuvuzi hamwe bafatikanije n'abajeje intwaro kuva hasi abitewe n'abenegihugu gushika mu ntara bariko barakora igikorwa cyiza cyane cyo gutanga imisegetera atushima ko amakuru dufise mu gihugu cyose abenegihugu babyitabiriye ku bwinshi tukabasaba kubandanya bagenda kuyitora nk'uko twabibamenyesheje nkuko mwarimu yavuze rero risekeza rije rikurikira ryabaye mu 2014 kuko ubushakashatsi bwarekanye neza yuko ijya mitegetera irimo imiti y'imibu imara ikirimo cy'imyaka itatu ari nacyo gituma leta y'u Burundi yashimye ifatanyije n'abayifasha yashimye gutanga iyindi mitegetera mu Burundi bwose uno mwaka wa 2017 ibyo rero biza bikurikiye ibindi bikorwa byinshi bikorwa mu kurwanya indwara ya malaria ko murazi yuko itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2017 z'uno mwaka ushikiranganje bwameje yuko mu Burundi ingwara ya malaria yafashwe nk'ikiza hati yakurikira rero umugambo ukomeye cyo bita Pandora Post aho harimo ibice no vuga bine cyari cyo kudana ibipimo hamwe n'imiti yo kuvura bene igihugu no kugwiza abaganga na cyane cyane mu ntara zari zisindika y'ubumbi zindi hariho n'ikindi gikorwa cyakurikiye cikwigisha bene igihugu ngene ngo kwikinga ingwara ya malaria cyane cyane mu kwihutira kujya kwa muganga babonye ibimenyetso n'ikindi gice rero cyo gupompa mu mihana ibyo byabaye bimaze kuba mu burebwe bw'ubuvuzi bushika butandatu bizobandanya n'uwo mwaka gushikaho tuzoshikiriza burebwe bw'ubuvuzi 11 kwariho twasanze imyanya yari novuga yari yimonogoje kurusha hanyuma rero cyakurikije igice cya kane twatanguye kuri uwa mbere aho tuzotanga imitegetera nk'uko mwabivuze ingana miliyoni 6 171,000 n'amajana 695
reka tubandanye
tubone ko umwe n'igihugu atasubira kwicwa n'ingwara ya malaria kandi ari ingwara ivuga igwakira ko basanzwe babizi
murako muravuga muri zo ambwe muri ko muragira harimo kwigisha abanyagihugu gene bo kwirinda malaria n'ikibe mubahimiriza
ikintu cya mbere duhimiza bene igihugu mu kwirinda malaria nuko icyambere nuko umugwayi abonye bijya bimenyetso na cyane cyane kumeneka umutwe ubushuhe agasuhekwa kabura kayabagu yokwihutira kujya kwa muganga kuko malaria n'indwara yica n'ingoga igihe umuntu ativuje hakiri kare hanyuma leta yarashyizeho uburyo aho jya miti rugezo rwa mbere yagizwe na mudiakina etezinate itangwa ku buntu hanyuma hariho n'ingendo ya miti yose yo kwikingira na cyane cyane murabona ko n'ubu imvura yasuye kugwa yatasuye kuraba hajya impande yaho baba mu mihana yuko bijya byo ibidengeri by'amazi n'amashamba impande yaho baba ubikuraho hanyuma bakugara amadirisha ku mugoroba na cyane cyane bose bakaraba yuko bajyane mu musegetera urimo imiti y'icimibu n'ikintu gikomeye cyane turamaze kubona yuko hamwe hamwe atabikurikiza ariko ituyayo yasaba ko bikurikiza nikuneza yabo igukingira amagara yabo
mwitegereje mu gihugu cyose ni bihe bice n'izihe ntara zoba zigiramiye kurusha izindi na malaria iyo ndwara yibonekeza cyane he
aho yibonekeza cyane ni mu ntara novuga kubera irihindagurika ry'ibihe maze yuko malaria twakunda kuyibona mu ntara z'imbo ariko twarabonye ko mu ntara za Ruguru Ngozi Kirundo ntara ya Karusi Cankuzo Kayanza Gitega ara yarutana malaria yibonekeje cyane ku bwinshi no muri ubwo burebwo bw'ubuvuzi rero twaciye dushiraho cya gihugu cyo gupompa mu mihana aho novuga akare k'ubuvuzi ka Cankuzo uno mwaka tuzoba twashoboye gupompa mu mihana muri ubuvuzi 11 harimo Cankuzo Murole Rutana Gihofi Buhiga Nyabikere Kiganda n'igice cya Muramvya Muyinga Gashoho Uye mu ntara ya Ngozi hamwe na Kirembe.
None nikiye mwibaza cuba catumye iyo ndwara itandukira izo ntara imbere yaho itibonekezamo cyane.
Murakoze cyane murazi neza yuko muri no minsi habaye ihindagurika ry'ibihe aho ubushuhe bwiyongereye mu ntara za Ruguru ukamuzi yuko imibu iteramaraya nayo ijya ahantu hashushe. Hanyuma hariho nibindi aho usanga uretse ubwo bushuhe n'imvura yaguye ari nyinshi. Hanyuma kabana uje n'uza kwa bene igihugu ko iyo haramahora abene igihugu baragenderanira basanga umuntu ashobora kuva mu ntara arimo malaria atekeye ibintu agiye gushora ibintu andahariya iyo mibu rero nayo igenda ijana n'uruhere n'ugutembera kw'abantu ikindi nacyo nuko hariho novuga ubuhinga bw'uburimyi kugira ngo abantu biteze imbere basanga ziriya ntara za Ruguru kera nta miceri barima murazi yuko imiceri isaba amazi hanyuma akaba rero aho borora nk'amafi akaba ibidengeri by'amazi hanyuma abene igihugu nabo bahaba bakaba batari bamenyereye novuga kuba ahantu hari imibu benshi rero bagafatwa na malaria ntibabimenye bagateba kuja kwa muganga batevye rero hajya umuntu amaze kwandura malaria amaraso yiwe abarimo plasmodium ujya mugera utera malaria hanyuma imibu cyikumi murya ikongera ikajya n'abandi hakaba uruhererekano ni ibyo bituma iyo ngwara ashobora gushika mu ntara za Ruguru si mu Burundi gusa karere kose mu Nyaga Bigari ibintu byabonetse ko malaria kwirinda kuruka ry'ibihe yibonekeje mu burebwe bw'ubuvuzi ahitahora nk'uko twari dusanzwe
murakoze havugwa ko indwara ya malaria ariyo ndwara yica cyane abana kurusha izindi ndwara mu Burundi mubisigura gute
ego murakoze nibyo kuko muri rusangi turavye biharuro byo kwa muganga malaria niyo ndwara ya mbere ituma bene baje kwa muganga bivuza kandi niyo yahitana bene igihugu benshi gusumba izindi ndwara aha rero abana novuga n'abakenyezi barakarigwa n'indwara ya malaria bivuye ko ahanini murabona abana ntibaba baragira abasoda b'umubiri bakwiye bwo gukingira umubiri hanyuma ni nacyo gituma mbere iyo ababyeyi bagiye gupimisha imbanyi hariho imisegetera tugenda dutanga uko aje gupimisha imbanyi hanyuma niyo bazanye abana ku rucanco kw'amezi atandatu kugira ngo tubakingire mbere n'ababyeyi ko twabonye bibungenzi bakarigwa niyo ngora ya malaria hariho umuti wo gukinga yuko iyo ndwara yo musinzikaza mbere gasinzikaza n'ikibondo kiri mu nda umuti rero batanga bitwa fasidan wo gukinga mu gatari wo kuvura ahanini rero nukubera yuko abana bafite abasoda b'umubiri bake bigatuma bakarigwa n'indwara uretse na malaria bakarigwa n'izindi ndwara muga malaria kubera yuko ubushyuhe bwinshi butuma umwana aca bavuga atangura gususumira icyo bita mafiso ugasanga umwana rero ntashoboye kwihanganira ubwo bushyuhe bwatewe na malaria mu mwanya muto ugasanga iyo batamushikanye kwa muganga hakiri kare aciye yitaba Imana biva rero ku bubasha buke bw'umubiri bw'umwana kugira ngo ashobore ku abasoda bashobore kurwanya imigera ya malaria igihe yinjiye mu mubiri nicyo gituma dusaba ababyeyi yuko iyo babonye kuko turakunda kubona ababyeyi bafite abana bakiri bato ugasanga abonye umwana arashushe kagomba amuha umuti wa parasitamori w'ubushyuhe hanyuma akajya gushyira kwa muganga yarembye cyane cyane hagati mu gihugu ni byiza yuko umwana agize ikibazo na cyane cyane cy'ubushyuhe kubera
reka tubandanye
bwababara izo bamushikana kwa muganga hakiri kare
murakoze reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Jean de Dieu uratwumva
yego ndamwumva ni sana hamwe
watubwira irindi zina nahuri
ego ndi mu gisagara cha Bujumbura irindi zina ni Niyonkuru
ufise ikibazo ubaza umutumire canke intererano
yego cyamenamena ashaka gushima ukuntu bariko batanga imisegetera mu gihugu cyose uko naje mu kanya mvuye kutora vraiment nabishimye kandi ikintu nacyo noshima nuko kare barabayitanga ugasanga cyangwa amasashe hanyuma bazage ugasanga muri mashe bayigurisha ariko babanza kwitabura ukayitwara uko nyene igaragara icyo notibashimira nashaka kubaza akabwira umuganga ko kubari ko bagiye umugambi wo kurema imiceri mu ntaza ruguru kandi abanyagihugu bakaba biri ko barayirima ugasanga muri ibyo muri ayo mazi birya bizira by'amazi ugasanga inubu irimo cyane none kuzuba wumva naho boyikingira gute ko naho nyine bari ko barakora muri irya miceri ibandanya ibajya
reka bishure murakoze mu mwishure Dr. Tade
ya ndamushimiye Jean Dodier kibazo kiza cyane mu bisanzwe ni byiza kugwiza umwimbo kandi icyo nagira nshikirize nuko hajya imibu itera malaria ijya iri ku murango habona ijya itembera ku murango siyo itera malaria umubu w'ingore bita nouvelle-femelle niwo utera malaria kandi utembera mu ijoro na cyane cyane mu masaha yo mu ijoro nicyo gituma dusaba bene gihugu tukanamushimira ko ashimye igikorwa leta iri kirakora cyo gutanga imisegetera bo kwamba bajyama muri iyo misegetera mbere ubuho twasize ko n'akantu ko kuyimanika ko twasanze hari abo bigora hagati mu gihugu nibaza ko nako nyine bakamuhaye hanyuma naye handi igihambaye nuko bo bandanye bagwiza umwimbu ku murango ntangorane mugabo hajya bugorobe ku mugoroba amaze gushika muhira bakaraba ko atabidengeri n'ibihunda biri impande y'inzu babikureho kugira ngo ijya mibu ireke kwarikira hajya impande y'inzu kuko iri iri mu miceri nteza ngo ive hari yize mu mihana hanyuma bakugura amadirisha bakaraba yuko imibiri mu nzu bakagerageza kuyirukana hanyuma kamani kujya mu segeteri bagaheza bagiye kuryama bakawuryamamo niko kwikingira kwiza
murakoze tugaruke kuri iki kibazo cyo gutanga iyo misegetera muravuga ko muzotanga imisegetera irenga miliyoni zitandatu mu gihugu cyose mwibaza kwikwiye
irakwiye cyane kuko twarabiharuye neza habaye igikorwa cyo kugendera mu mihana yose igihugu cy'u Burundi aho baraba aho abantu babaye ibyumba bihari bagaheza bakatanga agatike kamwe kajyanye n'umusegetera nimba ari umuntu afite inzu harimo ibitanda bitatu bamuha umusegetera itatu umwe wese azoronka bivanye n'aho aba kandi turazi neza yuko izo bakwira kuko twarabiharaye neza turashima n'abajeje intwara babidufashijemo ikambere n'abaremesha kiyago ikambere nabe n'igihugu bitabiriye neza ico gikogwa kuneza yacu na cyane cyane mu rwanda ingora ya marari
kuba ariko barayakira bariko baratwumviriza canke uko mwabigenjeje mubasigurira gute kugene bayikoresha iroroshe gusigura kugene bayikoresha
yego biroroshe kuko umusegetere wo bawushikanye muhira kare nabivuze baca babura ingene baheza bakawumanika nico gituma twaje mu kagobora ndi no mwaka kugira ngo tubahe n'utuntu tumeze mutuzana kugira ngo bayimanike neza ukumanika rero bivana na n'uburaro bw'umuntu wese hariho abaramesha kiyago ubu bari hagati mu gihugu yahambere dufatanje na Caritas Burundi aho bazoca bakurikira bagenda baraba neza yuko uko baberetse ko bayimanika bivanye naho umuntu wese atuye yabigenjeje neza mbere bakadoce basura bakaraba yuko kuko hariho umwe nagiye yavuze ati barashima ko batayibaha iri mu masashi ko bahusha bayidandaza turasaba n'abajeje intwaro bajya banyumba kumwe gusura bakaraba neza yuko ijya misegetera bayikoresheje icyo yagenewe naye handi hari abaremesha kiyago bitoreye ku mitumba bizeyo n'abanyagihugu babizi bigishijwe neza umwe wese nahaba ingene ashobora gukoresha neza ijya musegetera n'ingene awumanika
murakoze dusubire ku mirongo ya telefone dufise Jonas uratumva
ego ndabumva gatara kuri gatara
ubwo tubwirira indi zina naho uhamagaye uri
ndi ngozi na ese kabazo na kamwe na gano kwaje umutumire
mubaze
cyambere no kuvuga none n'iyo bayitanze abo yagenewe bakayakira ariko gasanga ntibashoboye kuryamamwo nuvuga ngo bubahanura iki icya kabiri niyo ibihano byatekanije ku bantu bashobora kuba barayitandaza nuko murakoze
mumwishure Dr. Tade
yego Jonas ndamushimiye ati mbega uwo duhaye musegetera ntawuryamemwo bamuhanura iki icyo novuga kuri ivyo nuko icya mbere abenegihugu bamenye yuko leta ishyira mu buryo bwinshi kandi ari ku neza yabo ntivyo kumvikana umuntu wo musegetera ntawuryamemwo cya mbere inkurikizi iminuko atawuryamyemo agwara malaria hasi ikamuhitana mbere igahitana n'urubyaro rwiwe ibihano rero byategekanijwe n'ibihe abenegihugu turazi yuko baciye ubwenge kenshi turabyitiranya nta muntu yo kwikwegera urupfu arubona kandi leta yamufashije ingene yikingira iyo ndwara kuko kutajyama mu musegetera ni kugururira indwara ya malaria nayo mwamuze neza kuri yo yica abantu benshi nta bihano byategekanijwe mugabo turizera neza yuko inyigisho twabahaye bazozikurikiza na cyane cyane ku neza yabo guhindura ingendo anovuga na cyane cyane abo bita abanyabirato kuko kenshi bashobora gusanga n'umuntu yize abashije sinojya mu musegetera mugabo yamaze gusinzikazwa na malaria birababaza ko bitwara uburyo bwinshi umuryango kandi ugasanga hari inkurikizi mbi cyane zica zishika iyo umuntu agwaye malaria ntayivuze neza na cyane cyane indwara z'amafigo z'umutima usanga umuntu aritabye imana bitari kuba rero tubatera akamo ni guhindura ingendo bakamenya yuko leta ibikora ku neza yabo y'imiryango reka ku neza y'inshuti zabo kuko iyo umuntu agwaye malaria bitwara uburyo bwinshi hajya hanyuma ibindi bihano twovuga ni uko bajya abantu bagurisha imisegetera bayihawe na leta ku buntu bihano byarategekanijwe n'amategeko asanzwe ahari kuko irabujijwe kubyaha kuko hariho n'abandi bagira ubudandaza ugasanga bagiye guhenda abenegihugu bafatiye ko ku buryo buke bafite basanga twoye imisegetera itatu akiyagurisha umwe cyangwa ibiri agasigara n'umwe aho rero abagize nabi abana afite kuko tuba twabitanze twarabye ababa muri iyo nzu kubyaro rwiwe abo nabo rero bayigura ni inkozi z'ibibi kuko baba bambuye ubuzima abenegihugu kandi yari yaje kubakingira
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
nuko rero ibyo nimenyekanishije biciye ku ijwi rya Amerika ico kiganiro n'imisi ya mbere gushika kwa gatanu nkuko muvyumvise bimwe mu byo turiko turabategurira ejo ni inkuru ziri kuziranugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ntimuzotangwe bagenzi mukundira DJ rya America ibiganiro twari twabateguriye kuri no saa mu kirundi no mu kinyarwanda ibaye birabangiriye ngaha turashimiye amenyesha makuru baturukanije amakuru mwakurikiranye Fasil Gebehu hamwe na engineer Tian bari muhinga bw'ivyuma Diane na Hazunanje ku izina rya bagenzi banje ndabatumire Samoya ni 1:30 mu yandi makuru tukiriko turatosora.